Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi muri kino gitondo cy'umunsi wa kane itariki 24 z'ukwezi k'umunani umwaka w'2017 i Washington DC. Muri kumwe na Oriane Tangishaka ateramije ibiganiro byo kuri ino saha. Ndabahaye ikaze mwese.
Abarundi barenga 338 baramaze kujanwa nk'inyagano kudandarizwa mu bihugu na cane cane by'Abarabu. Muri abo abashika 134 barafashwe barasubizwa inyuma n'inzego zibijejwe, baraheza barasubizwa miryango yabo.
Uyu ni Prime Mbarubukeye avuga ku rudandazwa rutemewe n'amategeko rwakiramwa muntu mu Burundi. Iyo nkuru cyo kimwe ni yerekeye umugambi wo gukomeza uguhagarika ubucuruzi bw'akajagari mu gisagara cya Kigali. Turabashikiriza mu kanya kari imbere, turabafitiye kandi n'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Kaze mwese. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe na mugenzi wacu Rosine Munezero. Rosine,
urakoze Yane. Mwaramutse mwese aho tuzindukanye kuri radio Ijwi rya Amerika. Umuherere hose amakuru avugwa hirya no hino ku isi, tuyahere ku mugabane wa Afrika. Ha muri Angola abanyagihugu biriwe mu matora y'umukuru w'igihugu kuri uyu wa gatatu. Hari matora agenewe guhitamwo uzosubirira President Jose Eduardo dos Santos azova ku butegetsi inyuma y'imyaka 38 yari amaze arongoye Angola. Vyitezwe ku mugambwe wa President dos Santos Mpela uronka amajwi akwiriye kugira ugume ku butegetsi. Muri kino gihe uwo mugambwe kabuyobowe n'umushikiranganji wo kwivuna abansi Joao Lourenço yatowe na President dos Santos kugira amusubirire. Igihugu cya Angola gisanzwe gitunze ibitoro, yamara uzosubirira President dos Santos azobaje guhangana no gutorera umuti ibibazo by'ubutunzi. Ni mu gihe iterambere ry'ubutunzi gico gihugu byageramiwe n'igabanuka ry'ibiciro by'igitoro. Umugambwe Mpela uri ku butegetsi muri Angola kuva mu mwaka w'1975, igihe ico gihugu caronka intahe yo kwikukira. Imigambwe itanu niyo iri kirahiganwa n'umugambwe Mpela muri ayo matora y'umukuru w'igihugu. Muri Afrika y'Epfo, umurwi w'inkozi z'ikibi wabohoje abanyororo 20 mu gutega ikamyo y'igipolisi yari bakuye muri sentare ibajana aho bafungiwe. Ivyo vyatangajwe n'abategetsi b'ico gihugu kuri uyu wa gatatu. Vyabereye mu manuko bw'igisagara ca Johannesburg ku munsi wa kabiri, igihe umurwi w'abantu bitwaje inkoho wakikuza ikamyo yari itwaye abanyororo. Abenshi muri bo bakaba bari bakirindiriye imanza zabo. Igipolisi cyatangaje ko umwe mu miryango w'iyo kamyo wari wuguruwe imbere y'uko uwo mutego uba. Abanyororo bagirizwa ibyaha bitandukanye harimo ubusuma bukoreshejwe inkoho, kwiba mu mazu y'abantu no gutunga ibiyayura mutwe. Irengero ry'abo banyororo bose babohojwe ntiryari bwamenyekane gushika kuri uyu wa gatatu. Amakuru tuyabandanize hano ku mugabane wa Leta Zunze z'Amerika. Umugabane wa Amerika ho President Donald Trump wa Leta Zunze z'Amerika yateye akama abanyagihugu ko gusubiza hamwe hari kuri uyu wa gatatu aho yari mu gisagara cya Reno muri Leta ya Nevada. President Trump yatangaje ko igihe kigeze cyo gukira ibikomere bibatandukanya. Mu majambo yashikirije ari kumwe n'abahoze ku rugamba, President Trump yavuze ko batarangwa n'urukoba rwabo canke imigambwe ya politike baturukamwo, yamara ko barangwa n'ubuntu, ubwenegihugu, igihugu cyabo cyiza hamwe n'urukundo rwuzuye mu mitima yabo. Ayo majambo President Trump yashikirije inyuma y'umunsi umwe yaraye aneguye ari mu gisagara cya Phoenix muri Leta ya Arizona. Ibyashikirijwe n'ibimenyeshamakuru ku bijyanye n'ibyo yatangaje inyuma y'imyerekano iheruka kuba hano muri Amerika. Imyerekano yaranzwe n'amacakubiri. Inyuma y'uwo mubonano, President Trump yaciye atera igikumu ku itegeko rijyanye n'uburyo abahoze ku rugamba bashobora kuronswa imfashanyo y'abamugaye. Ibiro bya President Trump bikavuga ko abashika ku 47 bahoze ku rugamba barindiriye ibishikirizwa na President kuri iyo ngingo. Ishyirahamwe ry'abaharanira agateka akazi na muntu Amnesty International ryatangaje ko abanyagihugu 1,000 by'abanyesiriya bugaraniwe hagati mu gisagara cya Raqqa kiri mu buraruko bwa Siria ahari intambara z'urutavana kwa hagati y'abasirikare n'abarwanyi b'umuhari wa leta ya Kiisilamu. Ku munsi wa kane Amnesty International yari yatangaje abanyagihugu ko abanyagihugu baharugwa majana bishwe abandi bagakomereka kuva mu kwezi kwa gatandatu igihe hadutse intambara yo gutuza umuhari wa leta ya Kiisilamu. Icegeranyo cyasohowe na Amnesty International kivuga ko abanyagihugu baba mu manuko bw'uruzi Euphrates bariko baragerageza guhunga ibitero byakozwe n'abasirikare ba Siria bari kumwe n'abo Burusiya. Icyo cegeranyo kikavuga ko abashika kuri 18 baguye mu bitero by'indege iryo shira hamwe gise iby'ubugizi bwa nabi ibitero byabaye mu kwezi guheze kwindwi. Mu gihugu cha Venezuela, umushingwamanza mukuru Luisa Ortega yatangaje kuri uyu wa gatatu ko yakombowe mu mabanga yiwe bidaciye mu mategeko mu ntumbero yo kumubuza gukora amatohoza kubagirizwa icaha cyo kujya ibiturire. Ortega yatangaje ko abategetsi bakuru muri Venezuela biteze kudashigwa ahabona kubijyanye n'ivyaha byo kujya ibiturire bibariko bimwe muri ivyo birimwo n'urudandaza rw'ibiyayura mutwe hamwe n'iterabwoba. Ivyo ngo ni mu gihe wamusubiriye asanzwe afise nawe nyene ivyaha hamwe n'ivyo bimwagira. Perezida Nicolas Maduro hakaba yararungitse urwandiko mu gipolisi mpuzamakungu rwo gusaba ko Ortega yofatwa bivuye kuri ivyo birego yashikirije. Tubutse ko intureka z'urutavana ko zimaze amezi atari make aho muri Venezuela zimaze guhitana barenga ku 120 n'abaharugwa majana bakomeretse abandi bagatabwa mu mvuto.
Urakoze Rosine ku makuru dushikirije. Ubunaho n'umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Uko umwaka utashe, igenekerezo rya 2023 z'ukwezi k'umunani, ni umunsi mpuzamakungu wahariwe kwibuka Abanyafurika bagizwe abaja muri Amerika. Ishirahamwe rigwanya urudandazwa rw'abantu mu Burundi mu kiganiro byatunganyije kuri uyu wa gatatu kubamenyesha makuru ribabazwa nuko mu Burundi hacibonekeza urudandazwa rw'abantu. Ni inkuru ya mugenzi wacu Fidelite Ishatse.
Naho no wa gatatu amakungu yibuka abanyafrika bagizwe abaja ku butaka bwa Amerika, ishirahamwe ONLCT Owe Ton Frere rigwanya urudandazwa rw'abantu mu kiganiro gihaye abamenyesha makuru rimenyesha ko iby'urudandazwa rw'abantu bicibonekeza ku isi. Prime barubukeye arongo iryo shirahamwe.
Ayo mahano n'ubu aracariho ariko akaba akogwa hakoreshejwe ayandi mayeri adasana ya kera.
Kubwo iryo shirahamwe n'ubwo ndonzo kw'abantu bwibonekeza ku isi uburundi ntibushitwe inyuma.
Kuva mu kwezi kwa mbere kuri uyu mwaka gushika kuri itariki yo kuwa 2023 myandagaro 2017 turiko turahimbaza uyu munsi mukuru mpuzamakungu. Abarundi barenga 338 baramaze kujanwa nk'inyagano kudandarizwa mu bihugu na cane cane by'abarabu. Muri abo abashika 134 barafashwe barasubizwa inyuma n'inzego zibijejwe baraheza barasubizwa imiryango yabo.
Prime mbarubukeye adomotoke ku bihugu bijanamwo abarundi n'inzira bafata.
Ku munsi abarundi barenga batatu n'imiburi iburi barajanwa nk'inyagano nyene kudandarizwa mu bihugu nka Oman, Arabia Saudite, Kuwait, Australia, Canada, Amerika na handi. Bacishijwe mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi nka Tanzania, u Rwanda, Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo, Uganda, Malawi, Afrika y'Epfo n'ibindi.
Muri aba barundi batandatu bamakungu hari abahagira ingorane. Aha twovuga nk'abarundi kazi batandatu bafungiwe mu bihugu by'abarabu hari mu ntango z'umwaka mu kwezi kwa kabiri. Nkuko vyamenyeshejwe n'ishirahamwe yitaho ineza y'abana mu Burundi FENADEB yabikurikiranye, batanu muri abo bigeme bari bafungiwe muri Oman, umwe nawe akaba yari muri Arabia Saudite. Ico gihe nyene ishirahamwe yamenyesheje ko hari n'abandi bigeme b'abarundi kazi babiri bavuye mu bihugu by'abarabu bagwaye ihamuka kubera amabi bakorewe, hakaba n'abandi bari bakigwariyeyo. Hagataho haciye imyaka irenga ine iby'urudandazwa rw'abantu bivuga mu gihugu cy'u Burundi. Mu mwaka w'2023 icegeranyo c'ishirahamwe mpuzamakungu rigwanya iby'urudandazwa rw'abantu cerekanye ko abarundi barenga 71 bahuye n'urwo rudandazwa rw'abantu. Muri ico cegeranyo igipolisi gicungera imbibe mu Burundi cadomwe urutoki ko kiri wakingira ikibaba urwo rudandazwa. ukwezi wa gatandatu umwaka wa 2016 n'igipolisi cy'u Burundi cyemanga ko ibyanzwe rw'abantu zibonekeza mu gihugu. Icyo gihe abantu indwi bagizwe n'abarundi bwo n'abanyamahanga barahagaritswe n'igipolisi bagirizwa ayo mabi. Mbere mu gipolisi bagiriye ko bashira ku mugaragaro amashyirahamwe agera ku 11 yakora ibyugo rudandazwa muri ayo mashyirahamwe ayagera kuri 4 iri ku butaka bw'u Burundi. Mu ntumbero yo kurwanya ubwo bwanzwe bw'abantu, Urundi busabwa n'ishirahamwe ONLCT Uwe Ton Frere gucungera cyane imbibe z'igihugu mu ntumbero yo gukingira abajanwa muri ubwo budandazwa no gushyira politiki itomoye y'ubuzi kugira ngo mu gihugu haboneke ubuzi ntihagire abahendwa ko bagiye kuronderegwa ubuzi mu makungu. I Bujumbura, Fidelite Ishatse, Jujya Amerika.
Tukiri mu Burundi, ugwaruka rugendana umugera wa sida muri komine Buhiga mu ntara ya Karusi rurahimiriza urundi gwaruka kwirinda no gutinyuka kwipimisha uwo mugera. Iryo himiriza ryatumye benshi bitabira umugambi wo kwipimisha ku mavuriro atandukanye muri iyo komine. Ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Fidel Dantoine Sabimana aribidishikiriza.
Ugo gwaruka gwijukiye guhimiriza abandi kwipimisha no kwirindikiza sida burike mu ishyirahamwe ry'ugwaruka rugendana umugera wa sida muri komine ya Buhiga mu ntara ya Karusi hagati mu Burundi. Ugwaruka gwaritabiriye ako kamo ku bwinshi aho ni muri kino kiruhuko gikuru cy'abanyeshuri kwivuriro rito ry'Buhiga. Umurongo twasanze ari muremure batonze barindiriye kwipimisha. Kuri mikoro y'ijwi rya Amerika bamwe muri ugo gwaruka batubwiye igituma baza kwipimisha.
Tuje gutonda kugira twipimishe ko tugwaye umugera wa sida giye kobera ntari bwipimishe nari nje kwipimisha kugira ndabe nyene yuko no bangwaye cyangwa nkomeye
sanje kugira ndabe mingene meze gusana na kimwe ne yagirira kugira ndabe ingene meze mu mubiri ko no bana ravukanye eh je ni mvani eto shaka kusa ndabe kongene merewe kubera umuntu birashikanye ne ukabyumvira nyene
ubu nkeneye ndabe ko numundi atangwa na sente ingasanze ngendana nti mwishye muza kuma asanze yinziza cyangwa ari mbino ntavino kubikana ubwira umudamu kuba twakanye
Nchembora ti niyo misi yose no bamaze hari gihe ushobora kuba waranduye nk'umunyumaze aho baripimishirije cyaje kubera nari nipimishije rimwe hagumana amakenga ati nk'umuntu yipimishije rimwe hari gihe bashobora kutayitora inkumbe yiyubitse
muri ugo gwaruka. Bamwe mu bigeme bivugira ko atagakingirizo k'abagabo bazi bakemeza ko ico bazi aragakingirizo k'abakenyezi ariko nako bamwe muri ugo gwaruka bemeza ko atakobakoresha naho abagabo n'imisore baremeza ko bakoresha gafuko kandi baburonswa kubuntu abandi nabo bashira imbere kwihangana
barakatubwira kugana ko
jenajena ko ndabona je akabakobwa ndakazi mugaba akabagabo ntakonza
nzi akabakobwa nzi ko ari igikapoti bakoresha
yego barabutanga ku masede
numvise nyine byose birangora iminsi yose ndashaka
oya kandi tutaca mu byo by'amabanga muza bitsinega araba bicamo n'abatabicamo
mu minsi yose baremesha cyago barabutanga kweri yego ku buntu kweri umva yuko utogataka kingiza ufise bisaba nyine ugenda ukagura nyine kugira wikinge na bukebuke
uno mwigeme w'imyaka 19 hari munani gugwaruka rugendana umugera wa sida arashingira na urundi gwaruka ukuntu yashoboye kwiyemera mu bandi bakomeye aho ni mu gihe akibimenya ko agwaye vyamugoye kwihangana kuko yikumira cyane
ingene vyanjemwo nanje na Rose gwaruka gwamaze kwiyakira rukanyagisha kuko ubwa mbere je nanje byarangoye kwiyakira hama maze kubana na abo kenshi dafata intumbero yo gufasha abandi kuko nanje urumva ko bamfashije bankuye habi sinashobora kuja aho abantu bari narinyegeza.
Uyu mwigememeza ko nagendana umugera wa sida hari misoriza kumusaba urukundo ariko arafise uko avyifatamwo
urumva ndumukobwa bategerezwa kuma ugabo jewe ukomeze ndavuga oya urabona ko hariho ubafise umwete akagumaza amaze kushikira irirenga kabiri canke gatatu ndabwira nti nibishoboka gutya kuko ngendana kera hari habadashoka bavyemera hari huwigeze kumbwira ko ndamubeshe mugabo chandamubwira amerekeze kwa muganga hama acarabona ko nta mubeshe
ika nivyizigiro vya kazoza kuri no mwigeme birakomeye
ndiko ndiga amashuri niteguriye kuyaheza niteguriye kuba umudamu mwiza mu rugo ego
ibyo uruhare bavye mu mugambi w'igihugu wo kugwanya sida mu Burundi vyerekana kugwaruka ariko rubangamiwe n'ikiza sida. Muganga Desire Nduwimana n'umunyamabanga nshingwa bikorwa muri uwo mugambi.
Ku biharuro dufise turabona yuko kuva ku myaka 10 gushika ku myaka 19 abarenga igihumbi kimwe n'amajana 2 baragendana umugera wa sida. Dufatiye kubari hagati y'imyaka 20 na 24 abarenga ibihumbi 2,800 baragendana umugera wa sida. Ubushurashuzi nicyo kintu ca mbere kizana umugera wa sida ku bice birenga 90% by'abagendana umugera wa sida abenshi usanga bawanduye mwubwo buryo.
Muganga Desire Nduwimana avuga ko ari nacyo gituma mu guhimiriza bashimikira cyane cyane kugwaruka kugira ngo ruhindure ingendo. Ikarusi Fidel D'Antoine Nsabimana, Ijwi ry'Amerika.
Urakoze Fidel D'Antoine Nsabimana. Tuve mu Burundi tuje mu Rwanda Kigali baratangaza ko kuva kuri uyu wa gatatu batanguye gukomeza imigambi yo guhagarika ubucuruzi bwo mu kajagari buzwi nk'ubuzunguzayi. Ubutegetsi buvuga ko bugiye kwifashisha inzego z'umutekano zirimo n'igipolisi. Inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagirubusa.
Sirimwe sikabiri yewe sigatatu ubutegetsi bw'umujyi wa Kigali butangaza ingamba zihamye kukurandura burundu ubucuruzi bw'akajagari buzwi nk'ubuzunguzayi mu murwa mukuru. Umwaka usaga urihiritse hari amabwiriza ahanisha ihazabu y'amafaranga 10,000 ku muzunguzayi ndetse n'umugurira. N'amabwiriza yagombye kuba yubahirizwa n'abashinzwe umutekano mu rwego rwa Daso n'irondo ry'isuku yaheze mu bitabo. Igitangazwa gihabanye n'ibyariho kuri uyu wa gatatu mu biro by'umujyi wa Kigali hongeye guteranira inama rukokoma yahuje inzego z'ubutegetsi bwite bwa leta bikora n'inzego z'umutekano barebera hamwe uburyo ayo mabwiriza yakubahirizwa nta nkomyi. Muri inama yabanje ntatangazamakuru bavuze ko ingamba zabanje ntacyo zatanze ko bagomba guhindura uburyo. Aho Ijwi ry'Amerika yaje kugera muri icyo cyumba yasanze barimo bavuga ko akabazunguzayi noneho kashobotse. Madame Kayisime Nzaramba ni meya w'akarere ka Nyarugenge kaboneka amabazunguzayi benshi.
Ikigaragara banza kabazunguzayi kashobotse. Reka mpera aho ngaho kuko mu nama zose twagiyemo niyo nama mbonye ikarishye kuruta izindi zose kandi ukabona ko mu by'ukuri tucyumva kimwe.
Abari muri iyo nama bungurana ibitekerezo ku cyakorwa bakomeje guhuriza ku kugira umujyi usukuye Kigali kandi utekanye. Inzego z'umutekano zose zigakoranira bya hafi n'inzego za gisivile. General Gacenyari muri iyo nama.
Noneho ziriya ngabo tuvuga zabo amarundo siko na daso bazajya barawundinga barebe uri muri yongera ngo uri deployed bahamagare polisi ngo babantu barahani muze mubajyane mwashyire mu buryo. Wakwibaza rero ko polisi bende ari bakeya bazanyura mu myanya y'intoki ntabwo bishoboka. Kiretse nitubabanebwe ntitubikore neza ariko ukuntu mbyumva concept ukuntu tubikore ntabwo ari ibintu binaniranye ntabwo na polisi bari buyicike.
Bwana Donatien Murenzi umunyamabanga nshingwa bikorwa mu murenge wa Kagarama Kicukiro yizeje ko hari ingabo bafite zizarwanya ubu bucuruzi.
Natwe mu murenge turi tayari nkuko afande Gacinya bivugaga dufite ingabo ni force ikomeye cyane ariya mu murenge ngiye kwambika kugira ngo nazo zambarire urugamba day to day. Muziko ubushize twari twashyizeho abakora irondo ry'amamo twari dufite abakora irondo ry'ijoro tuza gushyiraho n'abakora irondo ry'amamo ariko nabo bagiye guhabwa assignment ndetse tubongerere n'imbaraga.
Hari amakuru Ijwi ry'Amerika yamenye ko iyi nama rukokoma yari iteraniyemo abagera kuri 300 kuri uyu wa gatatu babageze ku mwanzuro wo gushyiraho urwego rudasanzwe ku ruhande rw'igipolisi n'igisirikare mu mugambi wo kurandura ubu bucuruzi bw'ubuzunguzayi. Mu kiganiro ubutegetsi bwahaye itangazamakuru bwana Pascal Nyamurinda meya w'umujyi wa Kigali twamubajije iby'aya makuru.
Dufite polisi, dufite ingabo, tuzakoresha ibyo ni igikorwa kijyanye n'inzego z'umutekano ariko icyo gikorwa ntabwo kizananira inzego z'umutekano z'u Rwanda. Iyo dukoresheje kimwe ntigikunde ubwo n'izindi mbaraga zizakoreshwa kugira ngo iki kibazo gicike. Ngira ngo nta nungo ari ibanga nimubona polisi irimo yinjiye guca icyo kibazo. Ntabwo ari ibanga ngira ngo Voice of America ari anakibajije ati hari amakuru yabonye na amakuru kandi ahubwo muraza no kuyabona kuko ntabwo nimba daso itabikemuye ubwo hari izindi nzego zigikemuye.
ACP Teosi Badege umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda nawe wari muri iki kiganiro n'abanyamakuru yashimangiye ko hongerewe ingufu mu kurwanya ubu bucuruzi hifashishijwe igipolisi avuga ko nta mutwe udasanzwe bashyizeho.
Izo ngufu twongereye mu muhanda cyane cyane ahiganjemo akajagari muraza kwazisanga abapolisi bahari bafite ndetse n'uburyo buruta n'ubwa daso n'izo modoka zishobora gutwara abo zifashe n'ibikoresho bitwarwa ku ariko nta mutwe wihariye washyizweho. Ingufu zongerewe za polisi igiye gukora ibyo bintu bitwaye tuvuze kubahiriza itegeko uburyo bushimishije no kwereka uwashaka kubigerageza yuko adashobora mu by'ukuri kunaniza inzego z'umutekano.
abarebwa no kubaha amategeko ari bo bazunguzayi se bo barabivugaho iki uyu muzunguzayi amaze imyaka 9 mu muhanda avuka mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali
none se ko nta uburana n'umuhamba byo twebwe ndumva nuko duhohotera cyane ubwo urumva njyewe ni kwa kundi nishwe n'inzana ubundi nkuko yanyishe
ushobora kuranguza nk'amafaranga angahe ku munsi
nk'ubu ngubu njye no kurangura utundi ni amafaranga inote y'ibihumbi 3 nkoresha muri uyu muhanda nkabasha gutunga umugore n'abana nkishyura n'inzu niba bashyize amande y'ibihumbi 10 nyine ubwo ngubwo urumva ni nkaho banyirukanye mu gihugu cyanjye none se ubwo urumva nzatungwa n'iki none se nzibe nze ngushe kuzi telefone se ibyo ntagara ibyo
bamwe mu bari bateraniye muri iyo nama bagaragaje impungenge zo kwihutira gukumira abazunguzayi mu mugi wa Kigali ho kubanza gukumira ibice by'ibyaro baturukamo meya w'umugi yavuze ko hari abindi nama mu maguru mashya abategetsi b'intara nabo bagafata inshingano zo gukumira kugeza ubu butegetsi burarwanya ikibazo butagaragaza mu buryo bufatika uburemere bwacyo bushingiye ku mubare w'abari mu muhanda abanyamakuru bagaragaje zimwe mu mpungenge zishingiye ku kuba abakene babarizwa muri ubu bucuruzi Kigali bashobora kuba bagiye kwigizwayo ubutegetsi buvuga ko bazishyira hamwe buzajya bubaha ibihumbi 200 by'amafaranga nk'inguzanyo iyi nama rukokoma yabaye ku rwego rw'umujyi wa Kigali yabanjirijwe n'indi nama nayo yateranye kuri uyu wa kabiri ku rwego rw'igihugu biga kuri iki kibazo ubutegetsi mu mwaka ushize bwubakiye amasoko abazunguzayi ariko bamwe bahitaga bayavamo bavuga ko nta gishoro gihagije birashoboka kwishyirwa mu bikorwa ry'aya mategeko n'inzego z'umutekano rishobora kutazorohera itangazamakuru kuko mu nama ya none ryikomye ko ritiza umurindi ubu bucuruzi izi ngamba zikaze nyuma y'iminsi mike muri gari ya Nyabugogo hagaragaye abazunguzayi bahanganye n'abashinzwe umutekano kugeza ubwo bateranye amabuye nibutse ko mu mwaka ushize 2016 abashinzwe umutekano bishe bakubise umwe mu bazunguzayi ibyegeranyo by'imiryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu mu bihe bitandukanye bitunga agatoki ubutegetsi bw'u Rwanda guhonyora uburenganzira bwa muntu nka Human Rights Watch ufite icyicaro muri Amerika uvuga ko ubutegetsi busakuma abazunguzayi inzerereza abasabiriza indaya n'abandi bafatwa nk'abadakenewe bukarunda mu magereza bugamije ko Kigali ikomeza kurabagirana nibirego ubutegetsi bwamaganira kure Meya Nyamurinda yabwiye abari bateraniye muri iyo nama ko iyo miryango izavuga kandi isanzwe ivuga
Human Rights bwo bazavuga basanzwe bavuga ariko ibyo ni management ya buri munsi iki kibazo but the principle no implementing ibyo
bagira ubusa ijwi rya Amerika ikigali
Tukiri mu Rwanda hatangujwe kandi uburyo bushasha bwo gupima kanseri hifashishijwe imashini shasha iyo mashini yatanzwe n'uwahoze ari president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama akiri ku butegetsi Abaganga bemeza ko ubwo buryo bushasha buzofasha kuba boganira n'abaganga bo muri Amerika ku bizamini baba bafashe by'umugwayi bakaronka inyishu mu minsi mike ibindi kuri inkuru Assumpta Kaboyi
Iyi mashini ifite ubushobozi bwo gupima kanseri igisubizo kikaba cyaboneka mu minsi itarenze 5 mu gihe ubundi buryo bwifashishwaga bwashoboraga kumara iminsi 14 Leto na Colonel Dr. Ntaganda Fabien ukuri isuzumiro ry'ibitaro bya Kanombe yavuze ko iyi mashini ifite umwihariko kuko izafasha abaganga bo mu Rwanda gukorana abagenzi babo bo muri Amerika kandi nta n'umukozi urugendo
twareberaga muri microscope microscope ni ukuvuga ko image urayongera cyane inshuro nyinshi bikarangira aho ngaho kuko wabibonye ubu ngubu rero ko noneho image tuzizana kuri za computer cyangwa mudasobwa ayo mashusho ukaba wayasangira n'abandi baganga ukaba wayerekana undi muganga mugenzi wanyu muhagaze utiriwe ujya ku kunama cyane muri microscope uruhisha amaso uruhisha n'umugongo iyo rero yashize kuri computer nuko ngo ushobora kuyasangiza isi yose uko ubyumva uko ubishaka ubundi iyo abarwayi tubafatiye za biopsy tubaha ibyumweru bibiri ahanini kugira ngo uzabone ibisubizo ubu ngubu mu minsi 5 none tugiye ku minsi 14 tugiye mu minsi 5 dushobora kuba twaha umurwayi igisubizo kiwe cyo uburwayi bwa kanseri
Ntaganda yavuze ko ubu buryo bwo gukoresha iyi mashini buzagirira akamaro abarwayi kuko batazongera gutegereza igihe kirekire ibisubizo byabo uyu muganga yanongeyeho ko n'abaganga ubwabo iyi gahunda izabafasha kurushaho kwihugura kuko bazajya bahana amakuru n'itsinda ry'abaganga b'abanyamerika bakorera i Boston iyi mashini yari imaze umwaka ikoreshwa mu bitaro bya Butaro Major Dr. Emile Karinganire yemeza ko iyi mashini igiye kuborohereza akazi
niba ari umuganga wo kubaga bashobora kubagwa bakatwoherereza iyo biopsy cyangwa iyo nyama bacyaka ifite ikibazo none tugakorera tukabikorera aho kohereza umurwayi niba yabazwa bashobora kutwoherereza sample cyangwa biopsy tugakora ibindi byasanga then tukazohereza igisubizo ikindi gishobora guhinduka nuko abantu ibitaro biri ku ruhande bashobora kutwizera kuruta kuko dufite ubundi buryo bushya bakatwohereza more and more mu bundi buryo bwari busanzwe mubwiraga igisubizo ntabwo turakibona cyangwa arimo gatwara na slide y'umurwayi kagenda rimwe bakanabita cyangwa se bakajya niba ari umurwayi wabagiwe dufata urugero nka Nyagatare biroroshye gufata iyo specimen cyangwa iriya bakeka ko ari kanse bakayitwoherereza hano. Je maze kubona igisubizo ushobora guhamagara umurwayi ugahamagara umuganga.
Ubu buryo bushya ntacyo buzahindura ku biciro by'abivuzaga mu bitaro bya Kanombe kuko n'abivuriza kuri mituweli bazakomeza kuyikoresha. Ibitaro bya Kanombe byakira nibura abarwayi 1000 buri mwaka bivuza kanseri. Abagera kuri 200 nibo ibisubizo byabo byasabaga koherezwa hanze. Lieutenant Colonel Dr Ntaganda Fabien avuga ko kanseri ari ikibazo mu Rwanda kuko nta baganga b'inzobere mu kuyipima no kuyivura bahagije bagaragara mu Rwanda. Iyi mashini ifite agaciro k'$100,000 by'amadolari ya Amerika, ni ukuvuga asaga $850,000 amafaranga y'u Rwanda. Abaganga bahuguye gukoresha iyi mashini baturuka mu bitaro by'Umwami Faisal, ibitaro bya CHK, ibya Kanombe na Butaro isanzwe yita ku barwayi ba kanseri. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS riherutse gutangaza mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka ubwo hizizwaga umunsi mpuzamahanga wo kurwanya kanseri ko ku isi abantu bagera kuri 84 million bishwe na kanseri mu myaka 10 ishize. Ni ukuvuga kuva mu mwaka 2005 kugeza muri 2015. Bisobanuye ko buri mwaka abantu bagera hafi kuri 8.5 million bicwa n'iyi ndwara. Mu Rwanda ho ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima gitangaza ko buri mwaka cyakira abarwayi ba kanseri bagera ku 200,000. Nubwo iki kigo cyemeza ko abo bantu ari bake ugereranije n'abarwayi indwara batamenya ko ari kanseri bagahitamo kwivuza amarozi. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ryemeza ko indwara ya kanseri iza ku mwanya wa mbere mu zihitana abantu benshi ku isi mbere y'intambara n'ibindi byorezo bigaragara ku isi. Asumta Kaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ibyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye. Reka tubashikirize ijambo nyamukuru ribasobanurira imwe mu migabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Abantu 2,200,000 mu bihugu vya Yemen, Somalia, Sudani yo mu bumanuko no mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria barageramiwe n'inzara. Ivyo bitangazwa n'ugwego gw'ishirahamwe mpuzamakungu ONU rujejwe kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi. Ibiza biri mu bituma ivyo biba yamara vyinshi muri ivyo biterwa n'abantu. Muri Sudani yo mu bumanuko kugwanira ubutegetsi hagati ya Perezida Salva Kiir n'icegera ca Perezida Riek Machar vyavuyemwo ingwano mu kwezi kw'12 mu mwaka w'2013. Ingwano ikibandanye no munsi. Hafi y'abantu 6,000,000 muri Sudani yo mu bumanuko barageramiwe n'ikigoyi gishobora gutuma bahasiga ubuzima. Muri Yemen ingwano yarahungabanije ubutunzi irageramira bikomeye umwimbu w'uburimyi n'ubudandaji bituma ibiciro by'ibifungurwa biduga bikomeye cyane. Abantu 7,000,000 barakeneye imfashanyo yihutirwa y'ibifungurwa mu gihe abandi 10,000,000 bahanzwe n'ikigoyi. Mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu cya Nigeria, ibitero vy'umugwi Boko Haram vyatumye abantu 7,000,000 bava mu zabo birageramira bikomeye umwimbu w'ibifungurwa. Abantu bagera ku 5,500,000 barahanganye n'ikibazo cyo kutaronka ibifungurwa bihagije. Ibintu bimeze nk'uko muri Somalia hingwano n'ubwicanyi biterwa n'abagwanyi b'umugwi Al-Shabab vyunyuye ibibazo vyatewe n'inkurikizi z'uruzuba. Ibintu muri ivyo bihugu vyose uko ari bine vyarunyuwe nuko impande zegwa n'intambara zanse kurekurira abagira neza gutanga ifashanyo mu bice abanyagihugu bazikeneye vyihutirwa cyane. Ku itariki 9 z'ukwezi k'8, urwego rw'ishyirahamwe onujejwe amahoro n'umutekano ku isi rwaremeje itangazo rivuga ko ingwano n'ubwicanyi bibandanya muri Yemen, Somalia, Sudani yo mu bumanuko n'uburaruko bushira ubuseruko bwa Nigeria vyagize ingaruka zikomeye cyane ku banyagihugu, vyageramiye ivyerekeye kwishyura ku bubabare bw'abanyagihugu bikaba vyatumye haba inzara ikomeye muri ivyo bihugu. Urwego rwa ONU rujejwe amahoro n'umutekano ku isi rusaba impande zose muri ivyo bihugu gufata ingingo zihutirwa zotuma haba inyishu yihutirwa ku bubabare bw'abanyagihugu. Ishyirahamwe ONU risaba kandi amakungu gufasha guhangana n'icyo kibazo cy'inzara mu gutanga intererano. Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ishyirahamwe ONU, Nikki Haley, avuga ko inzara ari ikibazo kigeramira amahoro n'umutekano. Avuga ko urwego rwa ONU rujejwe kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi rutegerezwa kubandanya gusaba ko ibifungurwa n'izindi mfashanyo zikenewe zishikira abazikeneye mu bice barimwo. Amenyesha ko baterezwa kubona ko amaleta n'imigwi yitwaje ibigwanisho izibi n'ifashanyo igenewe abanyagihugu abibajijwe.
Iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. aho ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha njuti mwese mukunda radio ijwi rya Amerika ndabashimiye mwari muri kumwe na Oriane itanga ishaka kuri micro amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwashikirijwe na Rosine Munezero ndashimiye Fatuma Kalala Limasi yadufashije kwegeranya bino biganiro n'amakuru ndashimiye n'abadufashije mu buhinga bw'ivyuma ndabifurize umunsi mwiza mubandanye mwumviriza amakuru kuri radio yanyu radio ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.